kizigama intahe n'ubumwe n'ukuri nashaka kwibutsa abarundi bose
Ijwi ni janya kuigendera President Jean-Baptiste Bagaza yitavye Imana kuri uyu wa gatatu mu gitondo Colonel Bagaza yasezereye isi mu gihugu cy'Ububiligi aho yari amaze iminsi agwari mu kumugandarira leta yategetse kwa mabendera duzwa gushika hagati mu kiringo cy'iminsi itatu ku butaka bwose bw'u Burundi Philippe Nzobona ariba umuvugizi wa leta
U Burundi burahomvye umushingantare w'ijunja n'ijambo yabaye kirumara mu buzima bw'igihugu cacu yari umukozi w'akarorero mu gihe yari arongoye u Burundi kuva mu mwaka w'1976 gushika mu mwaka w'1987 aho yashize mu ngiro imigambi itandukanye y'iterambere gushika aho abarundi batazokwibagira ibyo uyo muhisi yari yarubatse muri iki gihe cy'umubabaro udasanzwe leta y'u Burundi irahogeje umuryango y'uwo muhisi w'iteka igahoza n'inama nkeguz'amateka itibagiye guhoza umugambwe parena umuhisi yari yarashinze mu kwerekana uwo mubabaro leta y'u Burundi yashinze ikigandaro cy'iminsi itatu aho amabendera y'igihugu cacu azoguma dugijwe gushika hagati
umugambwe parena washinzwe na perezida Bagaza uvuga ko wakiranye umubabaro mwinshi urupfu rwiwe Zenoni mubona umukuru wa parena
twavyakiriye nakababaro kenshi koshira no kwihebura ariko kubera twaganiriye imyaka myinshi ari umuntu azikuremesha yamaturemesha mu bigoye ibigoye igihugu ibigoye umuntu yamazi ikuremesha nicyo gituma tuca tubifata nkuko isi meze umuntu aravuka agakura agakorera igihugu akagisezera
umubabara ariko hari kugabanura ku banywanyi ba parena naco sikindi niragi rya Colonel Bagaza ku barundi bose no mu karere
wewe yagize ni imana aronka mabanga akiri muto cyane arashiramwe ingufu mu gutunganya iby'igihugu ingorane zahoraho imbere yiwe zirahera arazana umubano mu bantu abahunze arabahungura umubano hagati y'ibihugu duhana imbibe arashinga amashirahamwe yaremesheje cyane ubutunzi bw'igihugu harimwo iby'umuyaga nkuba iby'uburimyi n'ubworo z'ivyamabanki arakora bishimishije abantu bose baramwishimira ku vyerekeye igitoro gihe hateye intambara y'Uganda na Tanzania u Burundi bwaragize ingorane mu kuronka ibitoro yaciye yubaka ibigega igitega no ngahi Bujumbura vya CEP n'umugabo adasize umugayo
n'amashirahamwe yigenga yunga mu ya parena mu kwemeza ko Bagaza atakindi kintu cari kimuraje ishinga atari guteza imbere igihugu Njangwa Gilbert Beko umukuru wa Europe Burundi
yari umuntu mwiza ku mutima no ku mubiri yakunda igihugu igihe yatwara igihugu president Bagaza yaragwanye mu myaka 11 yatwaye ko atamaraso aseseka mu Burundi ku buryo yumvikanishije abahutu n'abatutsi arakura ubugeregwa arakura ikori aranka abantu batoteza abandi abaturatuza abandi abasahura abandi nabituze imyaka 11 yatwaye yabaye imyaka y'intibagirwa mu gihugu cy'u Burundi muri akorodarusha president Bagaza niwe yatanze bijya biharuro avuga yuko abarundi bonganya 50% 50% mugabo munyo bajya kumvikana kuri 40% 60% mu ntwaro na 50% 50% mu gipolisi n'igisirikare ibyo byose yabigira kugira ngo abene gihugu babane neza basangire ubutegetsi ku ntwaro yiwe abahutu n'abatutsi badandaza hamwe bakarongorana igihugu kirabuze n'abatwara bumufa kwa karorero. Na twebwe twese muri societe civile two mufata kwa karorero.
Colonel Jean-Baptiste Bagaza yarongoye u Burundi hagati y'umwaka w'1976 n'1987 yafashe igihugu inyuma hiri kwa gy'ubutegetsi bwa Lieutenant General Michel Micombero atamarasa banje guseseka. Bose bava muri komini imwe ya Rutovu intara ya Bururi mu manuka bw'u Burundi. Cyo kimwe no we yakomboye Colonel Bagaza yakuwe ku ntebe ya perezida n'ihiri kwa ry'ubutegetsi ryakozwe n'undi munyarutovu Major Pierre Buyoya Bagaza yitavye Imana ari umukenguzi amateka ubuzima bwiwe bwose nkuko ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi libera kurira abahoze ari abakuru b'ibihugu bose mu kwezi k'umunani uyu mwaka yo kwije imyaka 70 y'amavuko Eloge Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika